canke mwara mutsebanye naho muri komora dukirikira mu herereye kuri uyu munsi wa gatano ugenekereza jamwe 29 nyakanga umwaka 2023 mwabyumvise aya namakuru mugiye gukurikira yirunani kwa maradio inzamba agateka kahawe radio RPA ibyo abanyagihugu hamwe nibonesha kuri Renaissance afatikanije n'amashirahamwe atatu adaranira inyungu za politike ariyo Fokode Kosome hamwe na SOS Torsiro Burundi. Aya makuru y'urunani rw'amaradiyo ahagaze ku ngingo imwe rudende yerekeye itegeko ry'u Burundi ritanga uburenganzira bwo kugira amanama hamwe no kugira imyiyerekano. Abatari bake bakabona ko iryo tegeko ricinyiza bamwe mu Burundi. Muri aya makuru y'urunani rw'amaradiyo muraza kumva icyo bamwe n'abandi bavuga kugira ngo iryo tegeko ntihagire abo rikumira mu gihugu. Aya makuru y'urunani rw'amaradiyo mugiye kuyashyikirizwa na Bonfils Niyongere afatikanije na jewe Emmanuel Nyungeko musanzwe ikaze.
Ndasubiye kubaha mwiriwe mwebwe mwese muriko mukikira amakuru y'urunani rw'amaradiyo. Mwabyumvise aya makuru y'urunani rw'amaradiyo ari ingingo imwe rudende ijanye n'amanama co kimwe n'amakoraniro itegeko riyagenga rikaba ryatewe ko igiko mu mwaka w'2013. Iryo tegeko ni nomero 1.28 ryo kuwa gatanu Kigarama umwaka w'2013 rigenga amanama n'imyerekano yo mu mabarabara. Iryo tegeko gushika mu Burundi abatari bake ntibabibona kumwe mbere nta n'akaruso karyo babona, haba mu banyagihugu batari mu migambwe canke abanyagihugu bari mu migambwe, eka mbere co kimwe n'abari mu mashirahamwe adakiranira ivyicaro vya politike. Bavuga ko ivy'amanama n'imyerekano mu mabarabara atari vya bose kubwabo ngo birekuriwe abari mu mugambwe uri ku butegetsi bonyene. Abagerageje kubikora nabo baca batabwa muri yompi abandi mbere bagakorerwa nabi nk'uko abanyagihugu baganiriye n'urunani rw'amaradiyo babivuga.
Bona mwarongoye ishirahamwe rino mashirahamwe adahana inyungu za politike bimwe bitanu bisanata gufeke tubwire twebwe hari ibintu tubona yuko bitatworoheje na gato kubera nk'ubu ntibyoroshe gukorana amanama, ntibyoroshe kugaragaza ko ari ku mutima ku bintu bitagenda neza. Ubu twaba akarero nk'ibintu by'ibiciro biduruka bishaka nk'ibintu by'uko tubona yuko abantu bagomba kuba tugana izabukuru nk'ibibazo bijyanye n'amahera y'amafaranga makuru n'ibibazo bijyanye n'agataka n'abandi abenegihugu abaserukira ikigo ku mutima bakabagana nk'imyigaragaza muri ayo mashyirahamwe y'abaturage kuko kugira ugire icyo uganira nk'imyigaragaza cyangwa icyo bita manifestation ni uko abari manifestasi ibyo mu miganire cyangwa icyo mu mahirwe ibyo bifuza kuko nayo ibintu byatumishobotse. Aba rero nibaza yuko amashyirahamwe adani mwiza kutika mwini mwagari kwa atasirahu ahungu ni amashirahamwe yoba amashirahamwe hereke za migambi ya leta kuko na ni watumbuli ya wanyegi hugu wa mbili ya leta mwini na kuko uye mtu kandungi tenta ni mza leta kwa uko vya manama tentare na leta kwa wate mwini gara gamba aonye ni hugu shetu mwini hariko kwa nwa sangi wa shiriti ya leta kwa uko mbu shiriti uwa ya shiriti ya kwa mza mbuka sangi wili wanashima n'ubuzima b'abarundi barimo bakavuga ngo ndakari byiza abo bantu uwo mwanya barabaroga iyo myigaragaza bashobora kuyiroga
jewe ntibigeze bambutsa kuko nta mugambi usanzwe ndimo ariko ndabona aho bama babujije nk'abandi mu ntara ya Kayanza neza na neza muri komine Kabarore. Ariko jewe ahantu mporereye ni uko umugambwe sindidefitite ukoresha amanama ukuri kwamye umwanya wose bashakiye barayikoresha no mu bibanza bashatse. Ariko ikitangaje ni uko batemerera abanywanyi b'indi migambwe kugirisha amanama cyangwa kugira amakoraniro nk'uko demokarasi ibibarekurira. Rero ivyo bikorwa n'iki? Ivyo bikorwa n'imbonerakure iyo habaye umugambwe kanaka ugirisha inama zibona imbonerakure zitonze zambaye imyambaro shaka mbere gusa n'imyambaro y'abasirikare bacabuza ko babavutse yuko ata uburenganzira bafise bwo kugirisha inama canke bwo kugirisha amakoraniro. Rero abantu n'ibindi migambi baca babibona nabi, bakagira abo bagashapura ukamenga bohava biyahura kugira bashobore gushamirana. Twebwe rero umuntu ataho mpagaze kimbona yuko ari akarenganyo kadasanzwe, naho Leta y'u Burundi ibandanye ivuga yuko hariho demokarasi. Turabona ko ta demokarasi iratsimbatara neza mu Burundi. Ikimenyamenya ni uko ukuntu bashaka guhindira abantu bose mu mugambi umwe uri ku butegetsi ariwo Senate PFD. Ni ukuvuga rero babona ko imirindi migambo yose atacyo imaze muri iki gihugu cy'u Burundi. Niba rero babona ko kusubira kuba intwaro y'umugambo umwe, niba ariko abanyagihugu kwigora batesha umwanya canke bahuma amaso amakungu ngo bemereye iyindi migambo gukorera ku mugaragaro ariko batigeze bayemerera gukora ku mugaragaro. Ibyo rero kuri kwikosora turi kubita kuri Leta y'u Burundi, kuko n'umucyubahiro mukuru w'igihugu aratubwira ko ariko arakora ariko aragwanya akamana wa mama. Ubwo tugiye kubiraba dusanga ari Leta nyine ihagarariye, kuko ibyo byo kuzirinda mu gukora biba bene intwaro bari ngaho barorera guhera kuri Musitanteri gushika kuri Burumatari ku bakuru b'imitumba. Ibyo byose imbonerakure ziza kucuragiza abanyagihugu bari mu yindi migambwe barorera nta gihe. Icyo tutobesha ntitwobeshe igipolisi cy'u Burundi cyangwa igisirikare ngo habe yabo kiza kuza. Jewaho mperereye ntacyo ndabona keretse imbonerakure zo gutera ku kajagari. Murakoze. Uburenganzira bwo gukora amanama cyangwa imyiyerekano ku migambwe atabisanzwe dufite bavuga yuko busa n'ubutari yuko imigambwe tuvuga mu na Leta birabuzwa gukora ibikorwa byayo kandi baba bafite uburenganzira. Ugasanga abikora burabuzwa n'abapolisi bagakurikira n'abagize intwaro. Umva ibyo bikaba bidashobora kubona hari amategeko y'igihugu aduha uburenganzira bumwe, ariko ugasanga icyo gucafatwa kumwe kandi twese turi bene b'Uburundi. Ariko usanga umusenteri w'udepite cyose washatiye wakoze amanama mbere n'ay'ijoro ubusigaye bayakura, ariko ku bandi ugasanga ntibishoboka.
Imigambwe nayo nyene iri mu Burundi itavuga rumwe n'uri ku butegetsi, cyo kumwe n'amashyirahamwe adaharanira ibyicaro bya politike nta bubasha bifise bwo kugira amanama canke imyiyerekano. Umugambwe CNDD-FDD wonyene niwe ufise ijambo mu gihugu. Ibyo bishikirizwa na Frederico Bavinyumvira arongoye urunani Sefor Ahusha, aho avuga ko abarongoye igihugu baca kubiri n'amategeko, kuko ibwirizwa shingiro n'ayandi mategeko aho uburenganzira imigambwe n'amashyirahamwe bwo gutunganya amanama no kugira imyiyerekano iyo ari ngombwa. Frederico Bavinyumvira abona ko igihugu gikwiriye gutunganywa gushasha kurikira.
Amategeko agenga ingene ubutegetsi buhaza buza mu gihugu n'ingene bwabwizwa kugenda, ayo mategeko ntayahari kubera ko abakina urukino nyago n'imigambwe. Iyo migambwe nayo twavuga ko yakinyijwe yapfunywe, nta nguvu ikihaje igifise kubera ko umugambwe hari utwaza igikenye, utwaza inkoho, utwaza umusumagirano, ruguru inkoho ziriho, imbonerakure zirica, ziriba, ziratoteza, ziragira amategeko. Ugasanga rero iyo migambwe mu bisanzwe nta kibanza ifise. Kuva kera bavuga ati habe ouverture politique, dore ouverture de l'espace politique. Gushika ubu nta biraba, biracari kwa kundi nyene kubera ko umugambwe uri ku butegetsi ntiwemera imigambwe myinshi habe namba. Kuko kwemera imigambwe myinshi na kandi kigoro kaba kadasanzwe, ako kigoro nako kakerekana yuko akavuga yuko umugambwe uri ku butegetsi ubwirizwa kungana n'iyindi migambwe. Uyu munsi amafaranga y'igihugu ari mu mugambwe, uyu munsi ubutegetsi buri mu mugambwe, uyu munsi ibintu byose buri mu mugambwe. None uwo mugambwe wundi woza utagira namba, utagira aho uri buvugire, abantu bo uje inyuma bo babande kwanza bavuga bati baratwica. urumva rero nta demokarasi iri mu gihugu nta politiki iri kurakinwa ni ibintu by'umugambo umwe twovuga ko batwaza nyene inkoho batwaza inguvu nta kindi kintu gishoboka mu gihugu cy'u Burundi ku buryo uyu munsi byose biravye byabwirizwa gusubirwamo habwirizwa gusubirwamo byose tubwirizwa gusubiramo gutunganya u Burundi kundi gusha kuko iyi nzira turiko idutamukanga ni ngombwa igihe cyose CNDD-FDD zobiri kwiratwara itemeye kwemera ngo yemere kuganira n'abandi tuvugana ingene turi butwarane ndababwije ukuri cyo gihugu nikizoshoboka kizogwa mu kaga umugambi CNDD-FDD uzogita mu kaga
wakabari Federico bamvuga inyumvira umunye politike akabaje akavuga kuri iryo tegeko nyene itegeko ryo mu mwaka wa 2013 rigenga ibikorwa by'amanama n'amashyirahamwe eri honyanga uburenganzira bwinshi bw'amashyirahamwe hakabamo n'ingingo ubwazo bidakunda ko zikurikizwa mu Burundi n'umwihwezo w'ishyirahamwe PARSEM ubwa Faustin Kumana arongoje ishyirahamwe PARSEM rihamagarira Abarundi guhindura ingendo bacike ku iterambere rirama akabona ko amashyirahamwe naho aba yemerewe gukorera ku butaka bw'u Burundi hagera aho atunganya amanama n'amakoraniro bakama bafise inzitizi kuva hasi gushika hejuru
ubwa mbere birafatira ku mico y'abarundi nyine isanzwe imeze mu Barundi dufise matarite imico cyo bita constitution muri cité du pouvoir umengo tumenyereye ko umuntu ariko aragira ica saba ariko aragira inama saba ikintu umuntu ariko ashaka ngo yibe imyereka ngo tukume ngo nokugumuka kirete ho nyene ubuze ukora inama cyangwa imyerekano gita ko bigiye gushigikira ibyo leta iriko irakora mugabo leta nayo irashaka kwihena cyangwa abayiserukira mu ntara zisanzwe cyangwa n'ahandi icyo navuga rero kuri ibyo ni uko byagiye gusa n'ibisubirima cyane mu 2015 kubera hari amashyirahamwe wacyo usanga amashyirahamwe aje gutatana amwe bakayagiriza ngo ashyigikire ubutegetsi ngo ayandi ngo aragwanya ubutegetsi mu byumviro by'abantu amwe ugasanga aroroherejwe ayandi ugasanga birayagoye abona yagiye arahagarikwa agasubira agakora nk'ay'iwacu ariko rero twe tuvuga tutubiravyo kwa tuti hari akarusho kariho karaba nubwo hakiri inzitizi kuko rya tegeko ryacyera rijya nk'umwengurije gucungera cyane amashyirahamwe ugatusanga rero n'ingene kuja mu ngiro naho nyine ugasanga biragoye ugatusanga rero rimwe bimwe hari ibintu usanga bavuga tuti shyiramo ryemewe gukorera mu kumugaragara mu gihugu ugasanga ariko bashaka bati ugiye ugisha amanama cyangwa kuri ibintu bandose bakurusha uwundi mu tegetsi kanaka kandi usanzwe wemerewe gukora mu gihugu cyose urumva wemerewe gukora mu gihugu cyose ugacivuga urinda kwimenyekanisha kwa naka mu ntara mu ikomine ucube ngo n'ibindi bintu birebire biri kubirasa ugasanga biko bizana inzitizi byari byo kubana na cyane cyane ry'ategeko rikarangene ryosubirwamo kugira abantu bashobora amanama bashobora gukora mu gufasha leta na cyane cyane nk'ibyo zirwanya ibiturire iyo zirwanya ibiturire gutsimara hagati y'akazi na muntu bitagiye biravugirwa hero bitagiye biravugirwa mu manama bitagiye biragi arabarenganzira bagashira gusera umubabaro wabo akarenganya n'ikazohe
uyo akaba yari Faustin Kumana arongoye ishyirahamwe PARSEM inyuma y'akaruhuko gato tube tubandanya n'amakuru na ni rw'amaradiyo akaba ari radiyo inzamba agateka kawe radiyo europea na television connaissance
amakuru nari kwa maradio atatu RPA ijwi ry'abanyagihugu inzamba agateka kawe hamwe n'ibonesha kuri Renaissance arabandanya Burundi busa n'uburi kumfiro mu bijanye n'intwaro rusangi umuntu afatiye ku bibazo bikomeye bibuza abarundi kwidegembya haba ku mashyirahamwe yigenga ku migambwe reka mbere no kubamenyesha amakuru ibyo akaba ari byo byatumye amashyirahamwe atatu adaharanira ibyicaro bya politiki atunganya igikorwa cyo gusesangura itegeko rigenga amanama n'imyerekano mu bibanza rusangi kuri kiragorodiano niyunge ko mu baserukira ayo mashyirahamwe yakoze iryo sesangura
igikorwa twakoze kijanye no gusesangura iri tegeko rigenga amanama n'imyerekano mu bibanza bisangiwe ryakozwe ku izina ry'amashyirahamwe atatu ahurikiye hamwe FOCODECOSOM RESOSTRUCTURE kugira ngo agire icapa cyo kugira urubuga rw'ubwidegembyo rwa politiki rushobore kuguruka mu Burundi twafatiye cyane cyane ku bibazo bikomakomeye biho uno munsi bijanye n'ubwigenge bw'abarundi baba abanyagihugu cyangwa abanyamigambwe bijanye n'ibi bibuga by'ubwidegembyo byugaye mu Burundi kandi n'ingugu nyinshi cyane turavye ibintu biba no munsi bijanye no kuguragiza ubwigenge dufatira ku mvo zibiri hariho amategeko nyine asanzwe agenga ubwigenge usanga amategeko mabi cyane abayashizeho umugabo yashizeho bashizeho kugira ngo ufate mu ntoki ubwizigenzo wose ko bubonye igihugu canke ubanye politiki icya kabiri naco ni abajejwe gushyira mu ngiro ayo mategeko ari ntawo kwirengagiza nk'umushikiranganji w'ubutumwa hagati mu gihugu uravye ukuntu ariko arabagiza umuganga seneri mu buryo bwose akaburagiza nawe ari umunyamuryango ni kuvuga uyo muntu ajejwe gutunganiriza uwundi muganga asanzwe ari umukeba bivuga rero yuko uno munsi uko kuntu abantu baza baje gushyiraho ubwo bwigenge kuraba uko ubwigenge buri kuragenda usanga ari abantu bafise aho begamiye cyane cyane umuganga baba bavamo uravye nko muri urwego rujejwe kuraba uko ibimenyesha makuru bikora naho yari nk'uko aho usanga urwego rujejwe cyane cyane gukora nk'igipolisi kiri kukirondera amakosa ku bantu aho batekerezwa gukora cyane cyane aho kugira ngo ubwigenge bwo kumenyesha amakuru bwisumbuye mure mu gufata mu mugongo imenyesha makuru bivuga rero yuko uri kurabiraba uno munsi hari ibibazo bikomeye bijanye n'imyizigenzo mu bice byose haba mashyirahamwe haba kubamenyesha makuru haba ku banyamigambwe no ku bindi no ku bindi rero uno munsi turabona ko aho tugeze dusa n'abamaze gushika mu mugambwe umwe cyane niba utarashikayo aho dusubira mu ntwaro y'umugambwe umwe mu ntwaro ya byugura n'ibyo rero byatumye twiyumvira tuti reka dukore ibyo dushobora kugira ngo duterere kugira ngo tubwire uwogire icyo wese aterereye tumwereke ukuntu ibibazo aya mategeko ahari ateye ikibazo cyane mu bijyanye n'ubwigenge bw'abarundi hanyuma kandi twongere dukore ibikorwa byo kugerageza gusigura twerekana ineza igihugu coronka mu gutunganya amategeko no mu kwikura urubuga rwa politiki cyangwa umwidegenzo
umwigisha mu makaminuza ategura ko itegeko rigenga amanama n'imyerekano ririmo utunenge tutari duke mbere nari nayiraja yanonosoye ivyigwa bijanye n'amategeko mu cigwa yagize kuri iryo tegeko yasanze harimo intambamyi zitari nke izo nazo akaba yazishize mu migwi itatu yemeza ko izo ngorane zitangurira mu gusaba impusha n'ahataruhusha abateguye ayo manama canke imyerekano bategerezwa gusaba tutega amatwi umwigisha muri kaminuza Bernard Ntahiraje
mu kiswa wa mbere cy'ingo z'amategeko zikurikizwa igihe inama cyangwa imyerekano itaratu yategurwa ahashaka kubanza kwashimikira ntabwo nasigura ikintu nasanga ku itegeko rivagira inama cyangwa imyerekano badasaba uruhusha barabimenyesha ariko rero iyo abategura imyerekano babimenyesheje itegeko riravuga yuko bajejwe intwaro bafise uburenganzira bwo kuvuga icyo bavuze kuri iyo nama cyangwa imyerekano rimwe na rimwe bakanazibuza iyo bibaza yuko vyohava bitera ingorane ku vyerekeye umutekano ijambo rikoreshwa mu vyerekeye umutekano ijambo muri bw'igifaransa bita ordre public ivyo rero ubwavyo si ntivyari ingorane cyane kubera no mu bindi bihugu urabibona ingorane iri mu kuntu iryo tegeko risigura icyo ari cyo ordre public ingorane y'ibi rero ni uko ibyo bintu byose ujejwe intwaro ashobora abajejwe intwaro ashobora kubyishimikiza kugira babuze ko inama iba bica bituma rero musanzwe nuko bagira ubushobozi bwinshi cyane bagashobora kubuza imyerekano kwiba ivyo rero ni n'ingorane nyamukuru cyane bishaka kwikizanya nk'ico muri iso gihe nyene c'inama y'igitegurwa nivyerekeye ingene abatunganije iyo myerekano bashobora kunguruza iyo ujejwe intwaro yafashe ingingo idashimishije bisanzwe nk'iyo umuntu yankiwe kugira iyo nama na musitanteri cyangwa n'umukuru w'igisagara cya Bujumbura ashobora kunguruza kuri buri matari mu gihe ari musitanteri ujije mu gihugu hagati cyangwa ku mushikiranganji w'intwaro hagati iyo byabereye Bujumbura abona biyo wa byanse umuntu ashobora gusubira no kwitura sentare z'ikimanza z'imanza za leta.
Bernard Ndayiraja akavuga kandi ko hambavu yo gusaba impusha izindi ntambamye ziri mu ngingo zigenga ibihe by'imyerekano canke ayo manama ari giye myerekano canke ayo manama aba yaheze. Uwo muhinga Bernard Ndayiraja asaba leta gusubiramwo ayo mategeko kuko aho nyanga uburenganzira bw'abanyagihugu n'ubunyene dusubire tumwumvirize.
Mu gice cya kabiri y'imyerekano yari kiraba hari ingingo nyinshi z'amategeko zivuga ingene umutekano ucungwa imyerekano yari kiraba itegeko ntigerekana neza uburyo abaserukira abateguye imyerekano hamwe n'abajejwe umutekano abapolisi bokorana bimeze gucungira umutekano. Hari ukuntu ibwirizwa rishaka gusa n'irishyira abaserukira abateguye imyerekano kubaha kibanza kinini ya mu gucungira umutekano ariko tuzi yuko musanzwe hari ibintu badashobora kubera haje nk'abandi bantu bababuza bava nko ku Burundi ruhande bishobora kugora cyane yuko bababuza kubera bobo nta burenganzira bakoze amategeko bwo gukoresha nk'ibigwanisho. Iryo tegeko ryashaka guca rihana abasonga n'imyerekano ku byose byoba byononekaye kubera abagongo nibo bari bafise uburenganzira bwo gucunga umutekano. Ibyo rero si ibintu byiza namba. Mu gice cya gatatu iyo imyerekano yamaze kurangira hari ibintu bijyanye n'ibihano bishobora gufatwa iyo hari byononekaye, hari ibyerekeye gushumbusha abantu bashobora kuba babuze ibintu iyo hari ibyo byononekaye cyangwa guhana amakosa yabaye ibyaha. Iri tegeko hari ahantu rituma abarongoye amashyirahamwe cyangwa imigambo yatunganije imyerekano bashobora guhanwa ku byaha byakozwe n'abari mu myerekano cyangwa n'ayo mashyirahamwe agafatirwa ibihano kubera ibintu byose byabereye mu myerekano. Ibintu bishobora no kuba byavuye ku bantu atari abantu bajejwe batari mu mashyirahamwe yabo cyangwa batari mu migambo yabo. Ukibona yuko ibyo bintu birenze ibyo ubutegetsi bwategerezwa gukora. Izo rero ni ibintu gusaba kubyohinda hanyuma ibihano bigasubirwamo.
Umushingwamanza Ahmed Niyongere nawe asaba ko iryo tegeko rijyanye n'amanama n'imyerekano byosubirwamo. Ku izina ry'ayo mashyirahamwe Ahmed Niyongere asaba kandi ko abajyaje gushyira mu ngiro amategeko bahabwa inyigisho zikwiye mu mukurikire.
Ni itegeko ry'ibihumbi 2013 tugasaba yuko inama nshingamateka iyo risubiramwo ikariha inyanyura kugera rishobore guha ubwigenge bukwiye abashaka gutunganya amanama hamwe n'imyerekano mu Burundi uravye n'uko twegereye kiringo cy'amatora. Tugasaba na leta y'u Burundi ko yotunganya inyigisho mu bakozi basanzwe bakora mu by'intwaro mu bajeje umutekano kuraba ingene bashobora kubahiriza abasanzwe bashaka kugira imyerekano hamwe n'amanama kuko kenshi hari utubona umenga barakubagurwa bakabigisha ingene bashobora cyane cyane kuraba ingene impusha zitangwa kuko nta musha ziriho bakaraba ingene batunganya iyo myerekano nk'abajeje umutekano bakareka kubahohotera. Tugasaba cyane cyane n'ubutungane ubwo kurikirana abo bose se usanga bari mu bajeje intwaro abajeje umutekano cyane abari mu migambo ya politike bakaraba ingene batohotera abasanzwe baratunganya imyerekano n'amanama abahohotera abo basanzwe kwa imyerekano bagakurikiranwa bagahanwa hakurikijwe amategeko. Twasabye n'umugwi wigenga wagateye akazi na muntu mu Burundi yuko woza urafasha leta inamashingamateka kubabwira ingene boza barisunga amasezerano mpuzamakungu Burundi bwateka ukumu kubahiriza agateka kazi na muntu. Tugasaba nuko amashyirahamwe yasanzwe ahagira agateka kazi na muntu yuko yobandanya asaba inzego za leta abafasha u Burundi kugira bahe urubuga abari bo bose Barundi bose bataravye abatari mu migambo itavuga rumwe na leta abanya agateka kazi na muntu abantu bose bashaka kugira imyerekano bakayitunganywa hakurikije amategeko. Tugasaba n'abafasha u Burundi kubandanya bariko barasaba leta y'u Burundi kubahiriza ibijyanywe n'itunganywa ry'imyerekano mu Burundi.
Uyu akaba yari umushingwamanza Ahmed Niyongere arongoye ishyirahamwe ACAT Burundi. Nikuri ya mhanuro yiwe rodu chedu sozere lako ama kuru na nigwama radio Inzamba agate kakawe radio FPA ijwi jaba nyagi hugu umunimbo na isha kure konesansi kasabi kaligena mashirahama tatu adarani ninyungu sa politike aliyo kokode kosome hameni shirahame eso eto chire burundi dushimira rero bagenzi bacu badufashije kuyatororo kanya hamwe namwe mwese mariko murayakwirikira
aya makuru y'urunani rw'amaradiyo akaba yari yerekeye nkuko mwabyumvise itegeko ry'u Burundi rigenga amanama n'imyerekano mu kamwe yashinzwe na Emmanuel Niyunge ko afatikanije na Jean Bonfils Niyongere twese hamwe tuti na gahwana